mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ni Edi Rwemba tuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Amakuru tubagezaho duherereye mu mago yacu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa rya virusi ya corona. Niba nawe warasabwe kutava mu rugo, gerageza ubyubahirize. U Rwanda rwiteze ko umuvuduko w'ubukungu uzagabanuka muri uyu mwaka w'2020 kubera icyorezo cya virusi ya corona.
Kwasuye mu mibare yacu ijyanye na n'imizamu cy'ubukungu, muzi ko umwaka ushize kandi twageze ku muvuduko w'umusaruro mbumbe wa 9.4%. Uyu mwaka kubera nyine icyorezo, turateganya ko umuvuduko wamanuka ukagera kuri 5.1%.
Uwo ni Uziel Ndagijimana, ni minisitiri w'imari mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze muri iki gihe isi yugarijwe na virusi ya corona, ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ku bufatanye n'ikigega mpuzamahanga cy'imari, u Rwanda ruratangaza ko ubukungu bwarwo mu mwaka w'2020 buzagabanuka. Ibyo bigashingira ku ngaruka z'icyorezo cya virusi ya corona cyugarije isi. Abahanga mu by'ubukungu bagira inama abaturarwanda ko aho bishoboka bakwizirika umukanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Bagira Ubusa, i Kigali mu Rwanda.
Imanuka ry'ubukungu bw'u Rwanda bitandukanye n'uko byari byitezwe mu mwaka w'2020 ko bwagombye kuzaba buri ku mpuzandengo y'8%, ryatangajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Uziel Ndagijimana, minisitiri w'imari n'igenamigambi, avuga ko ahavaga amafaranga y'ingengo y'imari hafi ya hose ubu ibikorwa bifunze kubera icyorezo COVID-19. Akavuga ko ku bufatanye n'ikigega mpuzamahanga cy'imari basubiyemo imibare, basanga ubukungu bw'u Rwanda buzaba buri kuri 5.1% kubera icyo cyorezo.
Ingengo y'imari izagirwa n'ingaruka n'ubwoko bubiri. Bwa mbere ni uko amafaranga agomba kwinjira mu isanduku ya leta ava mu misoro azagabanuka. Wewe no ku bucuruzi byagaragaye ko amahoro yatangiye kugabanuka avuye kumizwa hanze, ariko n'imisoro y'imbere mu gihugu bitewe n'uko ibikorwa nabyo byasubiye inyuma birasobanura ko n'imisoro ivamo nayo izagabanuka. Ikigo cya kabiri kijyanye no gukoresha amafaranga menshi ku bintu bitunguranye. Kwasubiye mu mibare yacu ijyanye na n'imizamu cy'ubukungu, muzi ko umwaka ushize kandi twageze ku muvuduko w'umusaruro mbumbe wa 9.4%. Ubu ni 2019. Muri uyu mwaka kubera nyine icyorezo, twasuye mu mibare dufatanyije na ikigega mpuzamahanga cy'imari, turateganya ko umuvuduko wamanuka ukagera kuri 5.1%.
Ufatiye ku mibare yatangajwe, bikaboneka ko hazaba hagabanutseho 2.9% ugereranije n'8% byari yitezwe muri 2020. Impuguke mu by'ubukungu icyarimwe n'umushakashatsi bwana Kanizu Yisi Bihira kabwira Ijwi rya Amerika ko impanuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu 2020 rifite ishingiro na cyane ko ngo rireba isi yose kubera icyorezo COVID-19. Bihira akavuga ko na 5.1% gishobora kuzakumwamo nkokora igihe icyorezo cyambara igihe kirekire.
Kimaze igihe kinini, ntabwo twakwizera ko n'icyo gipimo bizageraho, ariko turizera ko ingamba zafashwe mu rwego rwo kukirinda no mu rwego rw'umutekano gishobora kuzarangira vuba mu gihe nta bantu bazaba bakicyandura.
Ni muri urwo rwego ikigega mpuzamahanga cy'imari cyatangiye kugoboka bimwe mu bihugu mu mugambi wo kuziba icyuho mu bukungu bwabyo. Ku bireba u Rwanda, IMF yarwembereye inguzanyo ingana na $1,409,000,000 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga abarirwa muri $1,000,000,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Ni amafaranga azishyurwa mu gihe cy'imyaka 10 uhereye mu myaka 5 n'igice iri imbere. Leta y'u Rwanda ikavuga ko aya mafaranga azifashishwa mu bikorwa byo kwita ku buvuzi no kubonera ibitunga abantu aho nikora kugeza ubu bari mu ngo zabo kubera iki cyorezo.
N'amafaranga aza mu ngengo y'imari akaziba icyuho giterwa n'uko muri iki gihe leta igomba gukoresha amafaranga menshi cyane cyane mu rwego rw'ubuzima kugira ngo haboneke ibyangombwa byose byo gupima abantu, kuvuza abonetse uburwayi no kubona ibikoresho bitandukanye, ndetse no gutabara abaturage badafite imirimo bakeneye by'ibanze cyane cyane nk'ibyo kurya. Ibyo rero byose ni nta bintu bintu twiteganyije mu ngengo y'imari byasabye ko dukoresha ayo dufite, ariko dushaka n'andi yo kugira ngo agire icyo cyuho.
Ku birebana n'inyunguzanyo, Leta y'u Rwanda ivuga ko ku rundi ruhande isa n'inkunga kubera ko inyungu yayo ingana na 0% kandi zishyurwa mu gihe kirekire. Ku mpuguke mu by'ubukungu bwa Kanizisi Bihira akavuga ko amafaranga nk'aya atari make, na cyane ko ngo igihugu kiba gifite ubundi bushobozi. Gusa nabwo akavuga ko igihe COVID-19 yamara igihe byasaba Leta gushaka ubundi bushobozi.
Ubundi ariya ntabwo ari agatonyanga mu nyanja, arahagije. Ariko mu gihe iki cyorezo cyamara iminsi mikeya, dufata kimaze nk'amezi atandatu, ariya ntabwo yabahagije.
Uretse mu kigega mpuzamahanga bemereye u Rwanda inguzanyo, u Rwanda rwanakomanze ku miryango y'abandi bafatanyabikorwa barwo mu mugambi wo kuziba icyuho mu ngengo y'imari no guhangana n'icyorezo COVID-19. Aho ni nko muri banki y'isi no muri banki nyafurika itsura amajyambere. Ubutegetsi bw'u Rwanda bukavuga ko iyo myenda itazabubera umuzigo.
Kuko umutwaro munini aba ari inyungu ku nguzanyo, kandi iyi nkunga ntabwo nta nyungu zirimo. Ikindi kandi yishyurwa mu gihe kirekire, kandi ntatatangira kwishyurwa nyuma y'imyaka 5 n'igice, ntabwo ari vuba. Ni ukuvuga ngo hagati aho ubukungu bwarazamutse ku buryo n'ubushobozi bwo kwishyura buba bumaze kwiyongera.
Mu bihe nk'ibi bidasanzwe biza binatunguranye, Bwana Kanizisi akavuga ko byagombye guhisoma abantu bagahindura imibereho.
Ni ukuvuga ko ubu ngubu iki cyorezo kigomba kuduha amasomo, abantu bakamenya gucunga ibice bafite. Umuntu ntatekerwa ryavuga ngo arahaga, ahubwo akavuga ati ndarya nkurikije ibyo nkeneye uyu munsi, ndetse niba waryaga nka kabiri gatatu karya rimwe, kuko nta n'icyo umuntu aba arimo gukora. Abantu biziri ku mukanda.
Icyorezo COVID-19 biboneka ko mu gihe cy'amezi agera muri 4 kimaze kibasiye isi, cyahinduye ibitari bike mu buzima bw'abatuye isi kandi mu buryo bubi. Nka kwibutsa ko mu Rwanda bashyizeho ingamba zirimo kumara igihe kingana n'ukwezi abantu badasohoka mu ngo mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Eka wagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amagufwa y'abantu bagera ku 1971 niyo yakuwe mu byobo 4 ku mutumba Mashitsi wa komine Geta mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Umuyobozi wa komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge yabitangaje kuri uyu wa gatandatu ubwo basozaga icyo gikorwa cyo gutaburura imibiri y'abishwe mu mwaka w'1972, igikorwa cyari kimaze hafi ukwezi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, twayisomewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Isozegwa igice gikogwa cyo kuzura ibisigarira by'abarundi bagandaguwe mu bwicanyi bwo mu 72 imashitsi mu ntara ya Gitega byatanguwe n'inkuka ya misa yabereye muri paruwasi ya Giheta. Wihebeye Imana yari yaserukiye padiri mukuru wa paruwasi katolika ya Giheta, padiri Gaetan Luceke, yahamagariye abanyagiheta kurekurira ababagiriye nabi.
Mu kwibuka abacu nk'uku twabigize, abacu bashengeye n'akaryumbere ko gusaba ikigongwe umukama aduhaye, tugire ko mbere dusaba n'ikigongwe abahizi bacu kuko twabasesereje bapfuye urwango tubafitiye. Dusaba ikigongwe bavukanye, turavye kurekuriranya no gusubiza hamwe, bigoye, ntivyoroshe. Tukuvuga ko ari ingingo twifatira twebe nyene, hanyuma tukayishyira mu ngiro uko twishakiye, aho dushakiye. Ni itegeko ry'Imana nyene, Yesu wenyene yarivumereye ati nkako nimare kuri abandi ibicumuro byabo, so wanyu wo mu ijuru namwe azabarekurira, ariko mutarekurira abandi na so wanyu nazo barekurira ibicumuro byanyu.
Umukuru Mugwi Severe mu ijambo ryiwe ryo gusozera ibikorwa byo kuzura ibisigarira by'abagandaguwe bagahambwa mu binogo rusange ngaha imashitsi, yabwiye abitavye ibirori igitigiri c'ivyo bakuye mu binogo 4 Umugwi Severe wakoreye ko
mu majambo atomoye ibinogo 4 biri nyuma yanyu abo icaye mu nyugamo y'iteka. Hari binogo 4 havuyemo ibisigarira by'abapfuye by'abishwe bigera 1971. Ahinyuma yacu rero hari amagufa aboneka, hari n'amagufa y'ivu twashize mu magunira. Twebwe tubafata ko ari abantu nibo twaje kwibuka nk'uko twabigize uruvubu.
Warongoye umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi yagize n'ico abwira abafise amakenga kujanye n'ico gikorwa Severi kirakora. Abo nabo nabibaza ko ico gikorwa kitari gikwiye gukogwa muri kino gihe abarundi bariko bitegurira amatora.
Tubabwiye kandi tubibukije ko uyu mugwi tarajaho abonyene babivuga niyo bavuga bati wa mugwi sever watevye kujaho. Umaze kujaho bavuga bati mbega wa mugwi sever urikura kora iki? Uyu munsi umugwi ndongoye n'abagenzanje turi kumwe twatanguye gukora turerekana ibyabaye mugwimo rutandukanye rwashikiye igihugu cacu.
Nkuko yabisavye igihe hashigwa habona ivyaranguwe ku nkengera z'uruzi Ruvubu ahazuwe ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi indwi ndayicariye afite ico asaba Abarundi. Ni ukudasamazwa n'abadashaka kukuri ku vyabaye mu Burundi kumenyekana akabasaba kwereka umugwi severe arongoye kwerekana aho hose hahambwe mu kivunga abantu baguye mu bwicanyi bwabaye mu bihe bibi Uburundi bwaciyemwo.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'ijwi rya Amerika. Ndere kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri iki cyumweru ishyirahamwe Umucyo Foundation rifite icyicaro mu Bwongereza ryahamagariye Abanyarwanda gutanga inkunga yo kugoboka abari mu Rwanda babuze aho bakura amaramuko kubera virusi ya corona. Aganira n'Ijwi rya Amerika, umwe mu bashinze Umucyo Foundation Giselle Pelosi yavuze ko iyo mpuruza yitabiriwe neza ku buryo mu ijoro rimwe gusa babonye amafaranga agera ku 500,000 by'amanyarwanda. Giselle Pelosi yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri i Londres mu Bwongereza.
Aya ni amateka akomeye abantu bose, birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite, waragikuraga hanze umuntu akubwiye kutagomba gusohoka, ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo bakice
bagihagarike.
Voilà, niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu, naho turi hano tugomba kuguma mu nzu, ariko guverinoma irukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho bagume mu rugo bashobore kurya. Nkatwe rero natwe dushaka gufasha abantu ba diaspora bo mu Mucyo Foundation wa membre bose, turabyumva ko ari ikibazo, ariko niko bigomba kumera, abantu bagomba kuguma mu nzu.
None se iriya mfashanyo murimo mu kusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute?
Izabageraho kuri transfer. Ubu ngubu abantu bose badufasha abari kwitanga, natwe rwose hano ibintu ntago nize neza, ariko abanyamuryango membre bashoboye kwitanga barabitugezaho kuri transfer bancaire, hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu Rwanda nabo kuri transfer. Dukoresha icyo ikitwa World Remit, ariyo money transfer ijya direct kuri mobile y'umuntu, kandi tukaba dufite umumambo wacu mu Rwanda ubidufashamo yitwa Alphonsine Mukayiranga, niwe uri uduhagariye, mbese tuzohereza ayo mafaranga akayadistribute.
None se uwo mugira neza mukorana mu Rwanda, ndibutse yuko ishyirahamwe Umucyo Foundation rikorera mu Rwanda rikaba rikorera no mu Bwongereza aho rifite icyicaro, naho uwo mugira neza bafasha mu Rwanda gutanga iyo mfashanyo mu rwego rwo kwirinda ikiza cya corona, agenda kumanga kuri buri rugo ahereza buri wese, abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda?
Ibyo ni ikibazo cyiza cyane. Ntabwo ashobora gusohoka, nanibagiye no kuvuga ko akorana n'umurenge wa Kicukiro, na Remera ari muri Gasabo niyo ishobora kwidentifya abo bantu abari bo ikamenya ngo mbese abakeneye ubwo bushobozi n'ibandi urumva abicisha muri abo ngabo bo ku murenge noneho we akadistribute kuri mobile money bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye mbese ubufasha icyo gihe rero adistribute kuri mobile money biremerewe kugeza amagingo ya yuko umuntu asohoka akajya guhaha. Ubu iyo umuntu yamaze kwibona kuri mobile money ashaka kujya kuri boutique agahaha agahahira umuryango
mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo cya virusi ya corona harimo kwambara turi adukingirizo dupfuka amazuru two bita mu gifaransa mask kugira ngo uwaba yari yanduye adashobora kuyanduza abandi n'ubwo bwose n'abatarayandura bafata ingamba zo kutwambara kandi batayifite. Gisele Pelosi ishyirahamwe umucyo foundation bariya ba damu bariya bategarugori bariya bagore mufasha mu Rwanda benshi muri bo ni abadozi kandi bafasha kwiga kudoda mbese haba hari umugambi wo kuzadodera abanyarwanda turi adukingirizo two kwirinda icyorezo cya coronavirus.
Icyo gitekerezo kiza cyane natwe twashaka gufasha ariko kubera ko ibintu byose byahagaze ubuzi bwose bwarahagaze abantu ntabwo bashobora gusohoka kandi abacu bateraniraga ahantu muri atelier Kicukiro akaba ariho bigira ubwo budozi mu nzego nabo zo gushaka materiel ntabwo amaduka afunguye ubwo arafunze ntabwo ari ibintu byoroshye ariko guverinoma aho iri bufungurira amaduka aho yemereye ko abantu bagomba gusura ku kazi niba utwo tuntu tugikenewe ni ibintu natwe twakwishimira gufasha abanyarwanda tukabagezaho utwo tuntu dutuma bikingira
hirya no hino ku isi kino cyorezo cya virusi ya corona bavuze yuko ari nk'intambara ndetse abakuru b'ibihugu bakavuga yuko bahanganye nacyo nk'abari mu ntambara mu gihe gikomeye nk'iki ngiki kubona umubyeyi nkawe ahaguruka akajya muri ayo masasu akavuga ati ngiye kwitanga ngiye kuyajyamo ariko njye gufasha umutima nk'uwo nguwo mukura hehe.
Ubwa mbere ndi umubyeyi, ubwa mbere na mbere mfite imbabazi z'ububyeyi, ubwa kabiri ndi umunyarwandakazi mu muco wacu mbese iyo umuntu agize ibibazo iyo abantu bababaye ni ukubegera turabegera turafashanya mu muco wacu ni umuco wo gusangira nta muntu rero aho uri ahantu hose afite uwo mutima abishoboye atabikora naha ntahandi biva ni umutima ni umuco ni ubumuntu.
Tubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo mugahishurire abumva ijwi rya Amerika
katugezeho cyane kandi ndabashimira cyane cyane n'umutima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe ndabashimira twamaze kuyabona ariko turashaka n'ayandi ntabwo biri burangirira ahandi umva ko dushono no gusaba abandi bose batwumva ubu ngubu kuri Voice of America yaba batwumva abareba ubishoboye adufashe information ndaza kuzitanga ziraba hari na information diary ziri kuri website uko wadufasha ariko ndaza no gutanga n'izindi ukuntu agera kuri Swat Alphonsine Mkairanga i Kigali direct cyangwa nanjye ukangiraho
none nkamwe aho muri mu Bwongereza namwe mwafashe ingamba zo kwirinda kino cyorezo cya coronavirus abanyarwanda ndetse n'abarundi bakumva ni igihugu kibanye ni igihugu ndetse navuga yuko twabayemo mbese ni iki mwababwira kugira ngo nabo barusheho kwirinda iki cyorezo.
Icyambere na mbere nababwira ni ugukurikira amategeko yashyizweho n'abategetsi ni ukuguma mu rugo kimwe cya mbere cya kabiri ni ukugira isuku ni ugukaraba n'amazi n'isabune ni ukwirinda kuramukanya guhoberana ni ukwirinda mbese mukagira distance bari kubwira abantu za metero ebyiri igomba kuba irimo kuri abo bantu bagomba kumaintaining your distance. Icya kabiri ni ukwihangana ndumva ko turi mu bihe bibi ariko ni ibihe biri burangire nidukoresha uko dushoboye kose tugakurikiza amategeko iyi virusi rwose ntabwo bukomeze
kandi buzakomeza gufasha kugira ngo mwunganire leta y'u Rwanda mu gufasha badashobora kubona amafunguro yabo ya buri munsi.
Umucyo Foundation ubundi icyo dukora dufasha abatishoboye, twunganira government, tubakuba mama hafi, tukabafasha, tugafasha mbese umuryango. Niyo mpamvu rero niye virusi n'iki cyorezo ibibazo cyateye twumva ko natwe tugomba kuba duhari tugakomeza gufasha leta y'u Rwanda n'abanyarwanda.
Madame Gisele Pelosi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi rya Amerika.
Namwe murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Icya none twagiteguriwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Muri Somalia abarwanyi ba
abantu 17 n'umusirikare
mu Rwanda naho ubushinjacyaha
umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi
umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ububanyi n'amahanga
noneho tunyarukiye mu Faransa umunyarwanda Eugene Shiba.
Ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa.
Claude Ganza munyamagana
Roger Ulika neza Nairobi
Juja Clave ni nkuru Kigali
Asunta Kabuyi iri rya Amerika
Vedette Ngabo
akabagira ubusa iri rya Amerika
Stokre Mutijima Venuste Shinimana iri rya Amerika Londres.
Ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru
mu gitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na Radio Ijwi rya Amerika. Ndabaramukije nshuti bakunze mukomeje kumva Ijwi rya Amerika, ndanabifuriza ikaze mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru cuno munsi. Isi ikomeje guhangana n'ikiza cha virusi ya corona kimaze guhitana abarenga 50,000 ku isi yose. Mu gihe Amerika izimbere mu bihugu bivugwa mu bwandu, Abanyamerika banyotewe amakuru y'imvaho kuri kino kiza ntiborohewe, cyo kimwe ndetse namenyesha amakuru bayabacukumburira bivanye n'uko imikorere yabo yahindutse. Hari abakorera mu mihana yabo nk'uko ngaha ku Ijwi rya Amerika turiko turabikora, hari n'abamaze guhagarika ibiganiro byabo bimwe bimwe ibindi barabihindagura. Abahura babeshejweho n'abamamaza ivyabo haba mu bimenyeshamakuru vyandikwa, imbonesha kure n'amaradiyo bo bagezaho mwasi ashaka, kuko hari n'abamaze gusezeregwa. Uru rugamba amenyeshamakuru babiteze kururwana batadohotse ku karangamutima k'umuga wabo. Ababaha makuru baraborohereza mu gutahura ko bakomerewe. Turabigaruka ko mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Imbere yo kuraba ingene itangazamakuru rihagaze muri Amerika muri bino bihe vya virusi ya corona, reka tubanze tugaruke ku vyaranze ino ndwi mu vy'ubwisanzure bw'itangazamakuru ku migabane itandukanye. Muri Mexique, umenyeshamakuru Maria Elena Ferral yaragandaguwe ku munsi wa mbere arashwe insasu nyinshi n'abantu bataramenyekana. Abamurashe ariko yinjira mu muduga wiwe. Mu ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe Reporter Sans Frontières bemeza ko yari yarababwiye yuko umutekano wiwe utifashe neza, basaba amatohoza. Banavuga ko abamenyeshamakuru nka Maria bakorera ku madosiye biture muri ico gihugu bageramiwe. Muri Pakistan, ejo kwa gatanu, ubutungane bwarataye muri yompi abagabo bane bagirizwa ko bishe umenyeshamakuru w'Umunyamerika Daniel Pierre yiciwe muri Pakistan mu 2002 igihe yariko akora amatohoza y'uruhara intagondwa z'abayisilamu zoba zaragize mu bitero by'iterabwoba byo ku itariki ya 11 z'ukwezi kw'icenda mu 2001. Ivyo bitero Al-Qaeda yagavye muri Amerika vyahitanye abantu barenga 300. Urubanza rw'abo bagabo bane rukomeje kuvugwamo amanyanga y'abashaka kubatezurira. Aha muri Amerika naho, umushingamateka Jim Banks wo mu mugambwe w'abarepublikane yandikiye kwa kabiri ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, abusaba kotsa igitutu leta y'Ubushinwa igatanguza amatohoza ku izimangana ry'amenyeshamakuru batatu b'ico gihugu baburiwe irengero. Abamenyeshamakuru bazimanganye haraheze hafi amezi arenga abiri inyuma y'ama video bashize ku mbuga berekana ingaruka virusi ya corona yari kwigira ku butunzi bw'intara ya Wuhan ico kiza cahereyemo. Mu Rusiya, urwego rujeje kugenzura itangazamakuru rwategetse muri ino ndwi iradiyo yitwa Eko Moski gufuta ikiganiro umwe mu basesanguzi ba politike muri ico gihugu yakoze yagiriza leta guhisha makuru ajanye n'ubwandu bwa virusi ya corona. Valerie Soloveyi muri ico kiganiro yemeza ko ikiza cha corona kimaze guhitana abarenga 1,600. Ni mu gihe leta y'ico gihugu yo ivuga ko ata muntu n'umwe kirahitana. Tukiri muri ico gihugu kwa kabiri inama nshinga mateka yemeje itegeko rivuga ko umuntu azofatwa atangaza makuru yita ibihuha ku vya virusi ya corona azocibwa amande agera ku 25,000 vy'amadolari y'Amerika akongera agafungwa imyaka irenga 5. Ikinyamakuru kizorenganisha mwe nayo makuru cyo kizotanga amafaranga yababa 130,000 vy'amadolari y'Amerika. Abasesanguzi babona ko iryo tegeko rije kubuza amenyesha makuru gutangaza amakuru yizewe kuri virusi ya corona. Ku mugabane wa Aziya naho leta ya Tajikistan iranebagurwa ko iriko irabangamira amenyesha makuru yongera iho nyanga gateka kabo. Hambavu yo kutorohereza abari ku rubuga mu gukurikirana no gutangaza amakuru ajanye na virusi ya corona, abategetsi b'ico gihugu bimye impusha zo gukora amenyesha makuru 18 bakuri radio y'Iburaya Radio Free Europe muri ico gihugu. Urubuga rwa internet rwa radio ikomeye muzigenga muri ico gihugu Radio Ozodi rwarugawe kandi inyuma yo gutangaza amakuru ajanye na virusi ya corona. Tugaruke rero ku by'imikorere y'amenyesha makuru ha muri Amerika muri bino bihe vya virusi ya corona. Abashakashatsi bari mu bigisha muri za kaminuza baje bavuze ko zimwe mu ngaruka zishobora kuzotegwa na kino kiza ziri mu igabanuka ry'imenyesha makuru. Ishami rihurikiyemo bitangaza makuru vyo kwisi International News Media Association yerekanye muri nondwi ko rishingiye ku vyo ribona kwisi yose muri rusangi 23% vy'itangaza makuru bibeshejweho no guhayanishwa ibitandukanye publicite mu Gifaransa bishobora kuzofunga burundu. Umwigisha Penelope Albeni avyemeza asigura ko ibi bizogira ingaruka ku bwisanzure bw'itangaza makuru kuko ubwinshi bw'ivyo binyamakuru ari ngombwa mu isanasana ry'ubwo bwisanzure. Ibimaze guhura n'ibibazo bigaragara n'ivyahe. Uno musi turi banda kuri Amerika gusa twemera kuza turabazungurukisha isi tubarabira uko biri. Ikinyamakuru The Sun Chronicle chandikira muri leta ya Massachusetts gisigura ko naho abaza bagana umuhora wacu barondera amakuru ajanye na virusi ya corona biyongeye, byabaye ngombwa ko gisezerera abakozi bacu 12 barimwo ahanini abahora bandika mu gisata cha politiki no mu gisata cihayanishwa publicite. Kwa mbere, imwe mu nzu ikomeye ifise imenyesha makuru vyinshi vyandikwa yitwa Gannett yatangaje ko igabanuye imishahara y'abakozi bayo na cane cane abifuza gufata imisi y'uburuhuko. Kwa kabiri hakurikiye iyitwa Lee hama ikinyamakuru The Tampa Bay Times nacho cagabanuye iminsi gisohorera ko imenyesha makuru vyayo. Hambavu y'ivyo bimenyesha makuru bikomeye hari kandi n'ibindi bito bito biriko bica mu yabira. Twovuga nka Reno News yo muri Nevada, isheni CNG Newspapers yo muri Detroit yabaye irahagarika kwandika. Hagataho naho hari bimenyesha makuru bikomerewe hari biko birasanasana buke buke biciye mu kwiyongera kw'abantu babisoma barinze kuriha amafaranga. Muri vyo harimo nk'ikinyamakuru The New York Times chandikira i New York, The Washington Post na The Wall Street Journal, ariko naha makenga ni yose mu bahinga mu vy'umwuga basanga ko bitazokoroha ko bikomeza bironka ababihurumbira kuko benshi babisoma barinze kuriha amafaranga. Mu vyo abahinga bariko barasaba kugira ngo bimenyesha makuru muri Amerika ntibikomeze vyugara imiryango na cane cane muri no misi abanyagihugu bakeneye amakuru asisanguye, harimo gushiraho ikigega co gufasha ibimenyesha makuru vyo kwemera gushira imbere amakuru ajanye ahanini no kubungabunga amagara y'abantu bashimikiye kukiza ca virusi ya corona, hama abarira amafaranga kugira ngo baronke amakuru bakagabanirizwa amatagisi igihe cyose berekanye angahe barishe. Nino ngaha dusozereye ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru cuno munsi. Diane Nahazwe mari kumwe kuri mikro ndabikebanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo. Tuzongera kwa gatandatu.
Arakoze cyane Diane Ninhazwe utugerejeho ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru. Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi. Nshimire Fatuma Limasi Kalala wadufashije kwegeranya aya majwi kuri mikro hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezereho mbifuriza gukomeza kugira weekend nziza.